ico dusaba kuri ibihugu n'iki nuko botegeka Petero Nkurunziza akaza mu biganiro abishaka canke ku ngufu yanze bakamufatira ibihano ahubwo byaragaragaye ko yanze harageze ko bafata ibihano nkabijya bafatiye leta ari hari igihe twaganirira Arusha yanze kuza
ariko iryari leta yavuye muri kudeta urabizi neza Dr. Minane
niyubu yavuye muri kudeta kuko yarenze bwizi wa shingiro irenga bwizi wa shingiro n'amasezerano ya Arusha nayo nyine cyo kimwe leta ya Petero Nkurunziza yubu yatangwe mu 2015 nico kimwe na leta yavuye mu
uko siko abategeko mu karere kabivuga ikane na sentare ijejwe bwiza shingiro suko ibibona uko mwebwe mubibona
nico kimwe sentare yashizweho na Petero Nkurunziza abapushiste bashiranyeho bakemeranya nta na kimwe bimaze cyangwa bivuze twe dufataho Nkurunziza ari umupushiste wa mbere mu bandi
mwavuze ku byerekeye gukoresha ingufu kugira ngo ba leta bunzije mu biganiro uyu ni mugambi mwamufise
ubwa mbere na mbere twebwe twama dushira imbere muri senarede ko ibintu byose ingwane zose uko ari uko zuba zingana kose naho dushitse hari bishoboka ko dushobora kuva muri aka kaga twicaye hamwe tukaganira ariko rero nashaka kubabwira yuko hanze hari imisore n'inkumi abantu bagifite imbaraga benshi cyane batazokwemera guhera hanze ariko sico jewe nipfuza yuko abakuru b'ibihugu boturinda ku kabi ntihazogira umuntu aca mu ishamba nk'uko bajya baje bavuye mu ishamba twashaka ko abantu batoshka kuri izo nzira kuko ari inzira mbi cyane n'inzira zo kuvuvudikira kuko si izo nzira nziza bakamubwira bakamuhanura cyangwa bakamutegeka cyangwa akamutuma ku nguvu aza muri ibyo biganiro
ariko leta y'u Burundi iratera kamu abarundi bose bari hanze baba bari mu makampi impunzi ikaba n'abanyapolitike ko butahuka mu Burundi bakitegurira amatora
bene mwabonye ariko n'uwabo mengo nagira ngo n'uwabo yasashe witwa David baciye bamupfunga abantu bose basanze ahubwo ndasaba ntihazogire uzotaha ko niyataha bazomucisha ku buhomba naho buhunguka ntacu hinduka
ariko murazi ko
mu gihe ico bahunze kitahinduka kitarahava uzotaha azoba ari ukwiroha azoshikira mu ngwane nk'izo yahunze nakazoba yarahungiye nanicazoba yatahiye ko nakazoba yungura
ariko aho muriko muravuga ibitandukanye n'ivyashitse ku banyapolitike batari bake batahutse ubu bari mu Burundi bidegembya
murababaza kuri bamerewe niba bamerewe neza kubwacu turabona yuko hataragera
mu kanya gatoya Dr. Minani ikintu mwifuza ko cokorwa n'ikihe kugira ngo ituze rigaruke mu Burundi
biroroshe nuko Petero Nkurunziza nabiwe bene bakaza mu biganiro mu gihe cyose batazaba baje mu biganiro ntatuze mu Burundi bizoshoboka
hariho abanyapolitiki bavuga ko ibiganiro atacu bimaze kuko abanyapolitiki ku mpande zose bahenda bahuza batazi ibibazo byo mu Burundi bakaba bavuga ko abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe bakaga ibibazo byabo abo mubabwira iki
nka cyane cyane abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe nange ndabyemera nta wundi yo kwicara mu kibanza cyacu ariko burya abatase baba bakeneye umuhuzo baba bakeneye umushinga ntahe
Dr. Minani Jean umukuru urunani rutavuga rumwe na leta y'u Burundi senarede murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo Ijwi rya Amerika
murakoze namwe